iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden arahamagarira mu buryo butaziguye abaturage ba Amerika gukomeza gufasha ibihugu bya Ukraine na Isirayeli mu ntambara birimo.
Amateka yatwigishije ko iyo abaterabwoba bataryojwa ikiguzi cy'iterabwoba ubwoba ryabo, abanyagitugu ntibaryozwa ubushotoranyi bwabo, bashyukirwa mu guteza akaduruvayo n'impfu no gukomeza gusenya.
Ijambo Perezida Biden yavugiye mu biro bye ku mugoroba w'uyu wa kane, iby'ingenzi biri kubiyemo turabibagezaho mu kanya. Mu Burundi, igipolisi kiratangaza ko cyataye muri yombi abagize umutwe w'abasebya inzego z'ubutegetsi bakoresheje imbuga mpuzambaga. Leta y'u Burundi kandi ifite gahunda yo kwimura ababa mu manegeka mu Gatumba muri komini Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura.
Abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakugwayo bakaja amazi adashobora gushika. Ndabikomeza kugora kumva mugabo niyo nyishu irama kandi izoshika bidatebye.
Minisitiri w'intebe Gervais Ndirakobuca leta ivuga ko bashobora kubangamirwa n'umwuzure w'uruzi Rusizi. Turaha ijambo abahatuye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arahamagarira mu buryo butaziguye abaturage ba Amerika gukomeza gufasha ibihugu bya Ukraine na Isirayeli mu ntambara birimo. Ibi umukuru wa Amerika bigarutseho ku mugoroba w'uyu wa kane mu ijambo yavugiye mu biro bye, aho yagereranije Perezida Putin w'u Burusiya n'umutwe wa Hamas. Temistocle Mutijima.
Hari nyuma y'umunsi umwe uyu mukuru wa Amerika avuye Tel Aviv kugaragariza Isirayeli ubufatanye nk'umunywanyi ukomeye wa Amerika. Amaze kubona amarorerwa abera muri izi ntambara zombi, Perezida Biden yavuze ko akaga Hamas na Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya bateje gatandukanye, ariko bafite icyo bahuriyeho.
Hamas na Putin akaga bateje karatandukanye, ariko bahuriye kuri iki? Bombi barashaka kurimbura demokarasi mu bihugu bituranye.
Mu gushyigikira Isiraheli, umukuru wa Amerika yanavuze ko Amerika igomba gukomeza gufasha Ukraine mu guhangana n'intambara u Burusiya bwayishojeho. Umukuru wa Amerika yiyemeza guhagarika Hamas n'u Burusiya, yagize ati:
Amateka yatwigishije ko iyo abaterabwoba bataryojwa ikiguzi cy'iterabwoba ryabo, abanyagitugu ntibaryozwa ubushotoranyi bwabo, bashyukirwa mu guteza akaduruvayo n'impfu no gukomeza gusenya.
Perezida Biden yavuze ko agiye kohereza mu nteko ubusabe bwihutirwa bw'ingengo y'imari mu kiswe inkunga y'inyongera izafasha muri porogaramu zidasanzwe za Leta mu kwishyura ibijyanye n'ibyankenerwa mu mutekano w'igihugu biciye mu gufasha abafatanyabikorwa b'ingenzi ba Amerika. Bwana Biden ntiyavuze ingano y'amafaranga azasaba, ariko yashimangiye ko irya rishoramari ry'ingenzi rizazanira inyungu umutekano wa Amerika mu bisekuru byinshi. Icyakora ibitangazamakuru binyuranye bisubiramo ibyo byabwiwe n'abategetsi batashatse kugaragaza amazina yabo byavuze ko iyo ngengo y'imari y'inyongera ishobora kugera kuri miliyari ijana z'amadolari y'Amerika. Perezida Joe Biden yijeje abari bamukurikiye ko Amerika izafasha Isiraheli yivuye inyuma mu gisubizo cya gisirikare cyayo ku bitero bya karindwi y'uku kwezi byagabwe n'umutwe wa Hamas byahitanye abanyayisiraheli barenga 400,000, abandi bagera kuri 200,000 bagatwarwa bunyago. Mu gusubiza ku bitero bya Hamas, Isiraheli yagabye ibitero byo mu kirere bimaze guhitana abarenga 300,000 no kuvana mu byabo barenga 1,000,000 mu muhora wa Gaza biganjemo abarabu b'abanyapalestina. Mu ijambo rye ku mugoroba w'uyu wa kane, umukuru wa Amerika yasubiyemo ubutumwa yatanze mu ruzinduko rugufi yakoreye Tel Aviv, uruzinduko rwa mbere umuperezida wa Amerika agiriye muri Isiraheli mu gihe cy'intambara. Aha yavuze ko Amerika izakora ibishoboka byose Isiraheli igakomeza kugira igisirikare gityaye kandi kigezweho nk'uko imaze imyaka 40 ibikora. Kuri Ukraine ho Perezida Biden yongeye kwiyemeza gutanga inkunga mu kurengera ubusugire no kutavogerwa by'iki gihugu na demokarasi yacyo y'ahazaza. Yavuze ko mu gihe Amerika yabivamo ikareka Putin akaburizamo ubwigenge bwa Ukraine, abashotoranyi bose ku isi baba babonye urwaho rwo kugerageza gukora nk'ibyo. Ubusabe bw'inkunga bwa Perezida Biden bushyigikiwe n'impande zombi muri Sena iyobowe n'abademokrate, ariko kandi bugomba no kwemezwa n'umutwe w'abadepite, aho bamwe mu badepite bagononwa kohereza miliyari z'amadolari yo gushyigikira intambara zo mu mahanga bitagaragara ko zizarangira vuba. Igikomeje ibintu kurushaho nuko kugeza ubu inteko umutwe w'abadepite imaze ibyumweru birenga bibiri nta muyobozi ifite. Ni nyuma y'aho wari umukuru wayo Kevin McCarthy yegujwe n'itsinda rya bagenzi be b'abarepublikani. bivuze ko umutwe w'abadepite ugomba kuba ufite umuyobozi kugira ngo ubashe kwemeza amategeko arimo n'ubusabe bw'inkunga y'intambara bwa Perezida Biden. Nyamara kugeza ubu nta murepublikani wari wabasha kubona amajwi 217 asabwa ngo yegukane uyu mwanya w'umukuru w'inteko umutwe w'abadepite. Inkunga Perezida Biden ashaka izaba ari inyongera kuri miliyari 3 z'amadolari leta ya Amerika isanzwe y'Isiraheli buri mwaka. Iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati nicyo gihabwa inkunga nyinshi na Amerika kurusha ibindi kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira. Ikusanya bitekerezo ryasohwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza leta zikuru uyu wa mbere ryagaragaje ko 41% by'Abanyamerika bashyigikiye ko igihugu cyabo cyajya ku ruhande rwa Isiraheli gusumbya andi mahitamo yose muri iyi ntambara. Hagati aho abashyigikiye Palestina n'abarwanya intambara barigaragambije mu mijyi myinshi yo muri Amerika basaba ko haba hagahenge, ndetse hari aho bagiye bashyamirana n'abashyigikiye Isiraheli.
Igihugu cya Misiri cyemeye gufungura umupaka wa Rafa kugira ngo imfashanyo ishobore kwinjira mu ntara ya Gaza yugarijwe ituwe n'abaturage 2,300,000 Fidel Nyongabo.
Leta zunze ubumwe za Amerika na Misiri byaragerageje gushika ku masezerano na Israel yorekurira imfashanyo gutangwa mu ntara ya Gaza. Ibiro vya Prezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa gatatu vyaratangaje ko hisunzwe amasezerano yumvikanywe ko amakamyo agera kuri 20 azoca mu gice ca Rafa agana intara ya Gaza avuye mu gihugu ca Misiri mu Misiri imbere. Hari umwizero ko ayandi makamyo arengaho azokora ico gikorwa inyuma yaho. Yamara Israel yasubiye kuvuga ko itazorekura imfashanyo ivuye ku butaka bwayo kurengana ija muri Gaza kiretse umuguye amaso urekuye abantu bagera ku 200 wagize imbohe. Benshi mu baba mu ntara ya Gaza babayeho ku mfashanyo zinjira ku butaka bwayo ziciye mu gice cya Rafa ku rubibe na Misiri n'imbere y'uko intambara yaduka hagati ya Israel na Hamas. El Awad El Dali, umunyapalestina yari hafi y'ibisigarira vy'amazu yasenyutse mu ntara ya Gaza, yavuze ko imfashanyo yitezwe kuva mu Misiri dahagije. Yatangaje ko atana kimwe bashaka kivuye mu bihugu vy'Abarabu n'ibihugu vyo mu mahanga ataru guhagarika amabomba abandanya kugwa ku mazu yabo. Cyo kimwe n'abandi banyapalestina batari bake baba mu ntara ya Gaza n'ahandi, El Awad El Dali abona ko ibihugu vy'Abarabu bitakoze ibihagije kugira bishigikire ivyerekeye gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyapalestina. Cyane cyane atunga gatoki ibihugu vyagiranye imigenderanire myiza na Israel.
Kuri uyu wa kane, Israel yakomeje kugaba ibitero by'indege ku ntara ya Gaza mu gihe Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yari yasuye Israel ejo ni mu kankunshi.
Ministri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yavuze ati: "Mwarazahajwe mu buryo butavugwa n'ibikorwa by'agahomamunwa by'iterabwoba, kandi ndashaka ko mumenya ko Ubwongereza nanjye ubwanjye turi kumwe namwe." Nyuma y'uruzinduko rw'igihe gito i Tel Aviv kuri wa gatatu, Biden yavuze ko yagiranye ibiganiro bibwizanya ukuri n'abayobozi ba Israel. "Navuganye n'abanyayisrael ntaca ku ruhande," niko Biden yabwiye abanyamakuru bari kumwe mu ndege itwara Perezida Air Force One. Biden yavuze ko mu gihe Israel yagiriwe nabi, igihugu gifite amahirwe yo gukura mu mubabaro inzirakarengane z'abasivili bari muri Gaza badafite aho berekeza. Yongeyeho ko ari byo igihugu gikwiye gukora. Perezida Biden yavuze ko Misiri yemeye gufungura umupaka wayo wa Rafa ukora kuri Gaza kugira ngo kwikubitiro amakamyo 20 y'imfashanyo abashe kwakirwa n'amatsinda ya ONU. Yaburiye ko igihe Hamas yabuza ayo makamyo gutambuka cyangwa igatwara imfashanyo yabigeze ku ndunduro. Amakamyo atwaye ibyangombwa by'ubutabazi ategereje ko umupaka wa Rafa ufungurwa ku ruhande rwa Misiri bityo akinjira muri Gaza. Yazitiriwe aho n'ubushyamirane bukomeje hagati ya Israel na Hamas mu Misiri guhera tariki ya 17 y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2023.
Abaminisitiri b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basabye ko leta z'ibihugu biwugize zihindura uburyo bwo gusuzuma abinjira, abasohoka n'abasaba ubuhungiro. Eje ni mu kankunshi.
Abaminisitiri b'ubutegetsi bw'igihugu n'ab'ubutabera bateraniye i Buruseli mu Bubiligi baganira ku ntambwe zaterwa nyuma y'ibitero byahitanye abantu mu Bubiligi no mu Bufaransa. Bagaragaje kandi impungenge z'umutekano ziturutse ku bushyamirane hagati ya Israel na Hamas. Komiseri w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Ylva Johansson yabwiye Reuters n'ibindi bigo ntaramakuru ati: "Ni ngombwa ko abantu bashobora guteza ibibazo by'umutekano ku baturage bacu bahita basubizwa inyuma, harimo no kureba ahashobora kuba hari icyuho mu mategeko." Reuters ivuga ko ingamba z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku bijyanye n'abimukira byitezwe ko zizaba zamaze gushyirwaho muri uyu mwaka, ko bizatuma ibintu birushaho kugenda neza, harimo koroshya itahukanwa ry'abanyamahanga bafite dosiye zirimo ibyaha. Ku wa mbere, umugabo w'umunyatunisiya w'imyaka 45 wishe abafana b'umupira w'amaguru wa Nyasiwede i Buruseli yari mu Bubiligi mu buryo bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kwimwa ubuhungiro. Bavuga ko igitero cy'i Buruseli cyagaragaje ko Uburayi bukomeje kunanirwa mu mikorere ibijyanye n'abimukira n'abasaba ubuhungiro harimo icyuho mu by'umutekano no mu bijyanye no gusubiza abantu mu bihugu byabo.
Murakoze Eugene Mukankunshi Fidele Niyongabo na Themistocle Mutijima makuru ku ntambara ibera mu burasirazuba bwo hagati shyamiranije igihugu cya Israel n'umutwe wa Hamas muri asanga ku mbuga zacu nkoranyambaga kuri internet ni kuri wa eshatu akadomo radio tuve wa akadomo com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni veo wa radio yacu
iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi aho igipolisi gitangaza ko cyataye muri yombi abagize umutwe w'abasebya inzego z'ubutegetsi bakoresheje imbuga mpuzambaga babiri muri bo bari mu ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi mu Burundi inkuru irambuye Eloge Wirikaneja
wo mu kwari babiri n'abanywanyi b'umugambwe ruko ubutegetsi CNDD FDD mu byo bagirizwa harimo kuba barakwiragije ko umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare afungiwe ukiri mba kwa president madame Muhiza heruka gutumwa ko akuwe mu mabanga aho yarajejwe gutunganya imirimo mu biro vya ambasade y'u Burundi Kinshasa muri Congo nkuko bushikanganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bwa vyanditse ku rubuga rwa X yari yanigeze kuba umuhanuzi mu biro vya nyakwigendera president Pierre Nkurunziza Kenny Claude Nduwimana yakorera imwe mu mateleviziyo yo mu gihugu hagati bakaba bafashwe mu ndwi zibiri ziheze nkuko igipolisi kivyemeza bombi bahagarikiwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ijwi rya Amerika ryamenye ko wa mbere yahagaritswe ari kumwe n'undi muntu wafise akabira k'abakongomani imodokari barimo ikaba yafatiwemo inkoho yo mu bwoko bwa pistole bari kwibarabara rya Gatumba gerekeza ibuvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo ikanugwanugwa ko bari barowe kwiba wakabiri Kenny Claude Nduwimana yafatiwe mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura muri zone ya Buterere yahasanzwe aba yahagaritswe muwe habanje kubisa kwa ryakozwe n'igipolisi yamara nta kintu giteye amakenga cyahatowe nk'uko amakuru y'umuryango n'abanyi yabitwiganiye kuri tariki ya gatatu ukwezi nk'uko amakuru ava mu Buterere yabitubwiye umukuru w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Hatungimana yari yamye mu nama n'abanyagihugu n'abajeje intwaro muri zone y'uburaruko bwa Bujumbura bamwe mubashikirije amajambo bagirije Kenny Claude Nduwimana ko yivanga mu rw'abinzego z'ibanze agashaka no gusubirira ubutungane bari bafatiye ku bibazo by'amatongo vyabimaze igihe bivugwa muri ako gace amasoko yacu mu gipolisi yabwijwe rya Amerika ko bombi bafungiwe mu gashoko k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura igipolisi cy'u Burundi cyemeje ko aricyo cyafashe abagabo babiri bagirizwa ibyaha bikomeye birimo ugucafuza inzego z'igihugu biciye ku mbuga nkoranyambaga umuvugizi w'ubushikanganje bw'umutekano yemeza ko abagabo babiri bari ku isonga ry'akarwi k'abantu bihaye umugambi wo gutyoza inzego natavyemezo yerekanye Pierre Nkurikiye atanga akarorero k'ubutumwa bwanditswe ku rubuga rwa X mu mpera z'ukwezi guheze igihe president Ndayishimiye yari mu rugendo rw'akazi rurerure rw'indwi hafi zitatu rwamushikanye mu bihugu bya Cuba Bubiligi ku cicaro ca New York hamwe no mu bindi bihugu vya Afrika mu gihe hariko hakwiragizwa amakuru avuga ko hariko hategurwa itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu ubwo butumwa ijwi rya Amerika ryabonye bwavuga ko General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare cy'u Burundi yafungiwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu Pierre Nkurikiye yavugira ubwo bushikiranganji asigura ko Medard Muhiza ariwe yabwanditse yikitse inyuma y'amazina mahimbano
Medard Muhiza yanditse inkuru avuga yuko ngo urongoye igisirikare cy'u Burundi bafunzwe cy'amaso ngo bagafungwa ngo muri ngo kirimba cy'umukuru w'igihugu mu dineza ko kirimba cy'umukuru w'igihugu atamuna fungiwe kandi muzi ko uwo mwubakwa avuga ari ku mabanga yiwe ya miziyoni ibyo bitandikwa n'umuntu avuga yuko yigeze kuba ari umukozi wa leta mutamwumva ko izo nkuru zari izo guteranya inzego batsinze mbere yuko abantu bacanamo abantu bahungabane bavuge ngo biracika
ariko kugera ubu igipolisi ntikiravuga aho gifungiye abagabo basanzwe ari abanywanyi b'umugambwe Senda DFDD uri ku butegetsi mu myaka yeze baboneka ku mbuga nkoranyambaga bacurokorana canke bifatira mu gahanga batavuganwe n'ubutegetsi bagereranya n'ibihemu umenyesha makuru mu Burundi Bonfise Niyongera abona ko kubona igipolisi kitabereka amenyesha makuru nk'uko kibikora ku bandi bantu bagizwa bene ibyaha ari kimenyetso ko bashobora kwegekwa ko ibyaha batazi
bashobora kuba ariko baraburizwa igufa mu ntumbero yo gufuruguta bijya bintu ujya muvugize ubushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Petero Nkurikiye akunda gukora yerekana abantu ugasanga bariko barafuruguta ibintu ugasanga niremenntanya ejo batanguye kuvuga ko Kenny Claude n'uwo muhiza bakorana mbere n'abandi bantu bose bashobora kuba bafite ico bavuga mu bitariko bigenda neza mu gihugu baba abanye politike cyangwa mashira hamwe yigenga cyangwa mbere no mumenyesha makuru
Petero Nkurikiye yavuga ubushikanganje bw'umutekano baragabisha abantu bose bakorana na Medard Muhiza cyo kimwe na Kenny Claude Nduwimana ko bashobora gufatwa bagafungwa
abo bose bazi ko bakora bakorana umugambi mubi n'aba bantu bavuga ngo babagira bashyira habona ibintu kumbe no kwambika no go make intebe ishushe abantu cyangwa inzego cyangwa abateranye inzego bamenye neza yuko amatohoza abandanya uhereye kuri aba babiri Medard Muhiza na Kenny Claude Nduwimana
umunyamakuru niyongere yakoreye ku bibazo by'u Burundi ku myaka irenga 10 akaba azwi nk'umuhinga mu byake ibibazo by'inzego z'umutekano yibaza ko icyabagabo bafungiwe atari cyo bariko bakurikiranwa ko
ibyo bafungiwe uno munsi cyangwa ibyo baragenzwa sivyo bategezwa kwagerezwa Medard Muhiza cyangwa Claude Nduwimana n'abantu bazwi cyane ko bakorenye mu gambwe CNDD-FDD bakoreye bafite ingendo mbere yo gucyoza abandi kushika n'abagira n'ingendo y'amacakubiri
Na igipolisi kemeza ko kiriko gikora dosiye kizoshikiza ubutungane nikivuga umunsi kanuni bazorengutwa mu Burundi munyororo bari mu minwe yigendereza ashobora kuhaba ikiringo urwego rwifuje kumugumya rukora amatohoza mu gihe abafungirwa mu gipolisi n'ubushobo bw'intwaro batabwirizwa kurenza iminsi 14 batashirwa imbere y'umucamanza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi ry'Amerika leta y'u Burundi ifite gahunda yo kwimura baba mu manege ka mu Gatumba muri komine Mutembuzi mu ntara ya Bujumbura ivuga ko bashobora kubangamirwa n'umwuzure w'uruzi Rusizi abahatuye barasaba leta kubaka urugomero rubakingira inkuru Ijwi ry'Amerika bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
Ikigo cy'igihugu kijeje gukurikiranira hafi indagurika y'ibihe Ejebu cyatangarije mu kwezi kw'icenda kwimvurizo banyinshi ku butaka nka bwose bw'u Burundi muri no mutasuro no mu Gatumba adasigaye inyuma kuva ico gihe abanyagihugu bo muri ako karere kamakatewe n'imyuzurira barara ntibuca ibyo bikunyungwa nuko leta izerahebye icyumviro yari yaratangaje cyo kububakira uruhome rubakingira imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi buri gihe imvura itasuye Hari do brigade do police Anisette Nibaruta arongo ikigo cy'igihugu kijeje guhangana n'ibiza n'isibe yashikirije nyuma y'iryo tangazo rya Ejebu kugo ruhome rutacubatswe
iyo dige n'ivyo yarasabwe n'abene gihugu ba mu Gatumba tukaba twarimviriye kuyubaka ku mugambi dufitaniye na PNUD ku buryo bungana n'amadolari 350,000 z'abanyamerika uwo mugambi rero uko bakadige twasanze hari naho atari mu muti urama kuko wo kubatswe ku gice kingana ibirometero 2 gusa hanyuma rero kugira ngo hakingigwe igice cyose cya Gatumba zabaye ngombwa ngira ngo ko uwo mugambi usubigwamwe
abanyagatumba bamabatewe n'imyuzurira bamwe baba mu mazi n'ubu yasubiriye kudengera n'abari mu bibanza begeranirijwe mu byamarambya Sobele na Kinyinya bavuga ko basa n'abakubiswe n'inkuba bumvise iryo jambo bamirira kure icyumviro cyo kwimurirwa handi
twebwe twavuye mu Kinyinya cyakajaga leta niyo yatuzanye idushira ngaha habahita mu ruzerefu kera ryari shamba ry'impongo turubaka kugera n'uno munsi niho tuba none bobo bazoza babona aho bantu bagiye bahasirimuye bakama bahabakura
abandi bafise equipe de pêche sangudiro beramukega chatanga babimuriye nkiyo ariya mu misozi bazoba batwimuriyeyo hari kiyaga kizoba kiriyo nacho nibazo bafate bagitero batijane ntibikunda
imvukira za Gatumba zitumva kwimurirwa handi zibandanya gusaba ku ruhome leta yemeye gubakwa kugira bikunde bakingiga imyuzurira ituruka ku ruzi Rusizi ishiramwe ry'imvukira za Gatumba zisaniza hagurukije ico gikogwa zivuga ko zibicishije mu bikogwa rusangi zotanga intererano leta ikazana ubugifise ubwo ruhome gwitwa dige rukubakwa ngo yetseri numwe mu bahurikiye mwishiramwe ry'imvukira za Gatumba
tumaze kuja hamwe twarabonye yuko gukingira rujya ruzi birashoboka kuko ugiye uraraba uhereye ku kiraro ukagenda urubandanya urukurikira haraboneka aho umuntu yogerageza kurugomerera turonse ni mashini zishobora kugwimba kugira ngo ujya musenyi wabaye mwinshi utuma amazi asesera mu gisagara izo mashini zibonetse tukongera tugakora no kuri iyo nkengera yaho tukahashira ivu kugira ngo tugire ikintu kimeze nk'idigidi gitangira amazi ntisuke mu bene gihugu turibaza yuko uyo muti wotanga inyishu ku bene gihugu
umushikirangenje wa mbere wa leta y'u Burundi ari na wafisi ico kibazo mu minwe yamirira kure ico cyumviro c'imvukira za Gatumba mu kiganiro cyo bashikiranganje ba leta y'u Burundi cyo kwigerekerezo rya gatandatu kuno kwezi kwa 10 Gervendira ko uca yakuringo ni kugishitsi abanyagatumba
inyigiza gufatwa mu Gatumba nuko abari ahantu hose amazi ashobora gushika bose bakugwayo bakaja amazi adashobora gushika ndabwo bikomeza kugora kumva mugabo niyo nyishu irama kandi izoshika bitatebye nibaza ko abanyagatumba bakwiye kubyumva nabida byose biri kwashyira hamwe amashyira hamwe ngo ariko batunze amafaranga kugira ngo bikingire zijya zose sinisuzirama
ibibanza bitegekanijwe kw'abanyagatumba barahategwa n'imyuzurira abazimuregwamwo bikaba bimaze gutororokanywa muri komine Mubimbi hari kibanza kingana na hektari 10 muri komine Kabezi hari kibanza kingana na hektari 5 turi mu ntara ya Bujumbura mu ntara ya Rumonge naho hakaba hari kibanza kingana na hektari 5 nyene kuko ubushikiranganje bwa mbere bwa leta y'u Burundi bubimenyesha
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
bakunze baradijwe rya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Impunzi zo mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zifatira ifashanyo muri banki ugahunda yatangiye kugira ngo impunzi zibone amafaranga y'ifashanyo atangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubiribwa PAM umunyamakuru Eginashoshi Bahizi yasuye inkambi ya Nakivale
ndahera hitwa base camp niho hari ibigo bitandukanye by'ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi ya Nakivale aha kandi niho hari ibiro bya leta izicumbikiye umuryango ushinzwe ibiribwa ku isi UNHCR n'indi miryango itabara imbabare ni ahantu bigaragara ko hateye imbere kurusha ibindi bice by'inkambi kandi hari n'izindi serivisi nk'amarestora amaduka amasoko n'ibindi hafi y'ibiro bya UNHCR hari ishami rya Equity Bank kandi hano niho nasanze abakozi b'iyo banki bafashe impunzi zaje kubera impamvu zitandukanye zirimo kureba niba amafaranga yaba yageze ku makarita ziyafatiraho
twari twaje mu kibazo cy'agakade kanze gusohora iseni naje rero kugira ngo bampindurira kandi kari buzisohore kuko bambwiye ngo kandi karapfuye
ibihe bibazo mukunze guhura nabyo mu gufata amafaranga kuri kade
hari gihe umuntu azagasanga amashanyarazi yahagaze ugasanga nyine ntibari bugukorera ugasubirayo bigagusaba kuzagaruka ugasanga rero nubundi ni ibibazo nanone wongereye kuri bya bindi warufite.
Izi mpunzi zaje kubikuza amafaranga y'ibiribwa ya buri kwezi afite agaciro k'amashiringi ya Uganda 12,000 angana n'amadolari 3. Benshi barinubira ko ari amafaranga make cyane yo gutunga umuntu kwezi, ariko nta kundi bagomba kuyafata.
Ya bitewe nuko icyo hawe nago kigaya tuyakira uko bayaduhaye na kina tumare adufasha buceya ariko na kina tumare gihagisha urebye
ubu ngubu izaduhembwa ibihumbi 12 by'amashiringi tuyabona mu ufite kura ayishyura kura yonyine sasigaye no kwibeshaho.
Aho ni imbere muri banki ninjiye mu nsanga abakozi bafasha impunzi, ariko bamwe ntabwo bari bishimiye kuko batashoboraga kubona amafaranga ku makarita yabo.
Ntwari gufata amafaranga
ari hari bababwiye ko arimo
baratubwiye ngo tube dutegeje ntabwo turabimenye ko nimba hari nimba atanari.
Mama muraho
naboneza naye narashaka amafaranga y'abana b'ishuri bambwiye ngo mbe ndinsenga ariho.
Utetse gufata angahe
ayishuri? Ubu najyaga mfata umutwa 6 ku mwana umwe. Oya, nafashe baba bampaye umwana umwe ubushize.
Iyo umwana ni 60,000
umutwa 6 niba ari bampaye ubushize, ubu ni mbere bari bampaye umutwa 3. Nari kuguramo nyine udutabo tw'abana kubarihira baba bayaduhaye baba babasanze ku ishuri.
Mama muraho, serivisi bagukoreye hano?
Ntago bankoreye, nagombaga gufata iseni ku wa 4 ndazibura. Nzahano rero ku wa 5, ku 5 aho ndazibura barambwira ngo nintegereze none nari ngarutse.
Ubwo se iyo ugiye ukagaruka biba bitagutera igendo n'amafaranga n'ubundi
nyine utigiye nyine ariko nta kundi wabigenze? Ahangaha twagombaga kuza kubibaza n'ahandi kuko ku bajenti bandi baradohakaniye ko ntaziriho.
Iyi mpunzi yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umukozi wa banki yasobanujwe irya Amerika uburyo amabanki yafashije impunzi ndetse n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi ritanga amafaranga aho gutanga ibiribwa.
Baduhaga impungure z'ibigori, duhe ibishyimbo, noneho wagera ahangaha ugasanga bene wacu bavuye i Burundi bishakira igitoki, abavuye mu Rwanda bishakira igitoki, abasomali bashaka umuceri wa bezimate spaghetti biza kuba ikibazo bagatangira kubigurisha kubera ko atari byo washakaga, ukagurisha ukabona amashiringi ukagura icyo washaka. Noneho rero baza kwiga kuri icyo kibazo ni gute bakibonera igisubizo, bazanaho igisubizo cy'uko bajya batanga amashiringi binyuze muri banki. Icyo byahinduyeho cyane cyane ni imibanire yacu n'abatuyobora, kuko twagiraga ikibazo wajye kugurisha ibigori byawe bakaza bakabikwamura nta burenganzira ufite bwo kugurisha imfashanyo baguhaye kandi wowe utari bubirye. So icyo kibazo cyarakemutse burundu, uno munsi baraguha amashiringi ukagenda ukagura icyo ushaka wowe nyine urimenya.
Umuyobozi w'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi muri Nakivale Bwanda Santo Asimwe avuga yuko nabo bazi neza ko amafaranga baha impunzi ari make cyane atashobora gutunga umuntu ukwezi kose, ariko ngo niyo bafite yonyine kuko ibihugu bitanga ayo mafaranga byarayakase kandi umubare w'impunzi akaba wiyongera buri munsi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara, mbashimiye ko mudutega amatwi buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa 5 aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: icyo umuntu azarya Imana irarigishaka. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste. Nshimiye Imana.
Mahoro ni migisha mwaho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radio yacu Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika kuva mudenderwa mudereri ndagasharishari kashiranga gokamazima kano kuri bura ningero tizimba mukirago nibuzinda majuri maze ndumva ngejo bambicumira gakene ko ahundu mugabo ye Turabazirikana